mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 17 ukwezi kwa 11 turi muri 2018. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga muri ko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mwese tubahaye ikaze. Turi kandi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, Facebook ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi, iminsi yose ya gatandatu abatumire abari mwebwe mutwumva aho muherereye hatandukanye, mu bisagara bitandukanye, mu makartie atandukanye, mu bihugu bitandukanye, kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu, mwongere mugire ico muvuga kuyo twabashikirije. Tumaze kuronka David ku murongo wa telefone, niwe duherako. David, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego ndabumva madame, ni sawa?
Uherereye he?
Ndi mu mujyi wa Bujumbura.
Mu Bujumbura haravugwa make.
Mu Bujumbura na moro vrema ndi namwe iyo.
Natwe turashima akabiho katuzindukiye ariko nta sikirenga. Yego. David, namakuru tuzaniye avi Bujumbura canke hayicu ufise kuyo twagutangarije?
Okay, nyina taka ngo mu jondo ni rire imbuke mu za politike muri Kongo zibise tengurira kibazo bibera muri kihe amajepfo.
Yego, ahanini ugashaka kuvuga ibibazo bibera muri Kivu y'Amajepfo nk'ivyaye?
Umva, ni ibibazo by'intambara.
Reka tuzogerageze turabe hama tuzobikurikiranira hagufi tukubwire.
Yaba murakoze cyane, nicyo nashaka kubabwira.
Murakoze cyane, ubwire umunsi mwiza David.
Zawa nama.
Tose kandi na Fabrice ku murongo wa telefoni. Fabrice, kaze nawe?
Yego, mwiriwe.
Aho uherereye ni hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda. Muri Nyarutarama.
Muri Nyarutarama havugwa makiga Fabrice.
Mu by'ukuri bwa neza twabonye imvura. Nubwo ari mu mujyi badahinga ariko imvura yahageze. Icyo nashaka kubisabira kugira ngo muzamuze n'umuyobozi w'akarere ka Mpanga mutubarize ikibazo kijyanye n'uko imfubyi zitasezerewe zibayeho nabi z'inzererezi. Muzamutumire mu muganirize
ku kibazo ciki
cy'imfubyi zitagira aho zibarizwa zarerewe muri jamu umuyobozi w'akarere ka Mpanga.
Ico kibazo cifashe gute wewe uko ukiziga Fabrice?
Uko nyizi ngende umwe muri bo nari nanabandikiye, nari nabogejeho ikibazo cy'uko ukuntu uwo muyobozi wa jamu yadusohoye ntiyagira icyo atumarira, kandi abandi yaragize icyo abamarira batuza babaho ubuhunzi bamera nk'abavuyemo. Tutagize amahirwe yo kuronka imiryango tubaho nabi, kuburyo bamwe twabaye nk'inzererezi.
Mugera kuri bangahe hama muri hehe ubu unye ko uvuga ko muri nk'inzerere?
Ubungubu ngewe ubungubu nkora akazi ko mu rugo ni aho ngaho i Kigali muri Nyarutarama. Ariko n'abandi babayeho nabi mu buzima butandukanye, abandi babyize kubera kunanirwa kubura uko bifasha ubuzima bwabo, barashutwe baterwa inda, babayeho nabi, nta adresi bagira. Nubwo buryo tubayeho nabi rwose muri make. Twasaba n'ubuyobozi bw'akarere ngo bunatwubakire, ntajye ugira ngo ndabikurikiranye, ahubwo ugasanga barafata barashimuta bakamfunga bakamubita ibintu bitandukanye
ama mugera kuri banga
abana bagera kuri 50 nuko muze kucukumbura kuri Facebook nitwa ADPR Nyirafaranga muraza kubibona muraza kubona ubutumwa nabohereje ari bona nimero zo muyobozi
kugira ngo urafise aka email ga Fabrice
oya ni Facebook
urashobora guca mukanya usubira kuturungikira ubwo butumwa uvuga kaburungika kuri radio ya charubaz@gmail.com bishobotse bidakunze naho ugashobora kurungika ubwo butumwa kuri Facebook ukongera ukaburungikaho hama urafise ka WhatsApp
oya ni Facebook nyine ntabwo ndatanya gukoresha WhatsApp na nayifungaye ko ntabwo ndatanya kuyikoresha
uraturungikira ubwo butumwa kuri Facebook ongera uturungikire mukanya
cyane cyane nagira mu bisubire nuko rwose mwazadutumirira nanone mu bijyanye na bya politike mwabahezi b'i Kigali cyane cyane ngabizi gitwara ingabizi gitwara akadusobanurira atekereza ku Rwanda kuko ntako ari umuntu udakunda igihugu kandi twebwe dufite tubona igihugu ntacyo gitwaye twagira ngo muzamudutumire mu mubaze icyo anenga igihugu kugeza uyu munsi tubona igihugu ntacyo gitwaye
ariko uvuze ko ari umuntu adakunda igihugu urahava usanga uri kuramurengera karimbi atariho ngaha kuri mikoro kugira ngo aheze yisigure tubabarire ntitwo kwemera ko ubikomerezaho gusa ico twemeye kuri ico kibazo cawe c'imfuvyi hamenyesha makuru batandukanye bacu Kigali turaza kugerageza kubabwira ama bagikurikiranire hagufi tubanze twumve ahari ukuri imbere yo gutunganya ikiganiro urakoze cyane Fabrice ugira umunsi mwiza tafse kandi na Elekia kundi murongo wa telefone ikaze nawe wereke
ndabumva neza
uherereye he
ndi no Tanzania mugani ndi nzuka hiyo Burundi mukenda ju
Tanzania uherereye he neza na neza mu ikambi canga
oya sindi mu ikambi ndi no Katoro nyene
wagiye gupagasa
yeye gupagasa ngo zabura goye
none ajyashara biraboneka
ajyashara biraboneka ukeke nyene umenye napa gukora none gire gitereme tuzabakene
upagasira mu bikinga ho Tanzania gaileke
ino
atura
kazi nyene ho kigemera nyene ho mu cheri yandi yemu gira nyene za kumbo kisha shi reka gira ko tuzabundi kuyika
nyuguhiga hara na barundi benshi muri kumwe muri ubwo buzima bwa urimo ngaho nuko reki uno munsi rero n'amakuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije twebwe
kuhohotera abantu cyane cyane n'abari mu ntuze ho bose usanga bakora igisukari ariko abantu lemu gatoya
kuvyerekeye iki
kungwara y'igisukari kungira gute
kungwara y'igisukari si byinshi twoshaka kukubwira kuko tutari mu kibanza ca muganga ariko nk'ivyo muganga ari yavuze ku munsi batunganya ico kiganiro baravuze yuko umuntu arakwiye kuza aranonora imitsi bikwiriye akagerageza akajya imfungurwa zitari mbi ku magara y'abantu aho harajamo za mboga hakajamo n'ivyamo
akora gasiporo
yego
ushobora
kuja ku ijwi rya Amerika ahanditse muri isanga urahasanga ibiganiro byose twabatunganirije gutyo ugashobora gusubira kucumviriza urahasanga umuco wose
mbe mama bifitiye ibiganiro
sabwe
mama bifitiye ibiganiro
baragicishije ku ryaciye muri isanga isaha yose urashobora kuja ahanditse muri isanga ku ijwi rya Amerika mukongera ukagikurikira
Daniel.
Yego.
Sawa, mugire mukoro wa mwiza turashima twese karibino gatoro.
Urakoze cyane ugire umugusimiza nawe ngaho Elekia muri Tanzania.
Eh, nakindi mwiza zo gutahuka mu bira ndazi setani kimaze. Eh, kubera ubuzima bona mwe n'ubu kimwe kimwe buragoyega, ngiye shaka kwa kigihugu akuziyemo gatoyo.
Urakoze ugire umusimiza.
Ndashaka abandi ba teri cingire ku bahungu cyane cyane bakunda kuruka mu bindi bihugu bitanyizi iwabo
mm.
Isoko y'ibo tiyongeso yongeso nindi
Kandi nawe humva utari mu gihugu cawe gareke wagiye gupagasa.
Eh nakiri mu gihugu cyo wanje mugani. Irago irakiri ko ntataha.
Eh ngira ngo na. Eh.
Ugasanga batuye iminsi myinshi.
Eh.
Isanga ibagiye n'abazegi babo.
Mm.
Wedi nkunda umuteyi ashobora kuvuga ngo yarabyaye kwere.
Duhava usanga ubarengeye akarimbi, reka tugusezerere kiubwire umunsi mwiza.
Nta kibazo, ndi umugabo wa mwiza na mwese.
Inoso, ikaze na wewe. Inoso? Inoso, uratwumva? Inoso, turi kumwe ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ekomeza bwo mpaka neza cyane.
Aho herereye hama na makuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije.
Ese je umuri kano kanya nkabandi nga amisera cyangwa cyumbranga amukanyosha.
Mhm.
Eko me no munsi rero uko bisanzwe kwa gatandatu.
Mhm.
Iyi nga twari ko twahindaza umunsi wahariwe umugwanyi nga mu Burundi mu mugambo w'Ifite FTD.
Mhm.
Uno munsi akanariho usozerewe ngaha inaka mba inyanzarake. Bikaba byari bihimbaye cyane no ngaha mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Atene bawuhimbaje neza nta nkomanzi ziriho hakaba hateze n'amajambo menshi y'inkoramutima ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Urakoze ugire umunsi mwiza.
Yego nabo urakoze kuko hano kuba kuri Fijian yari.
Yego cyose na Cedric kwinzi mu murongo wa telefone. Cedric Kaze, mwaramutse neza, aho uherereye hama na makuru tuzaniye canke ni ivyumviro?
Jewe nkuko bisanzwe merere nga Kampala, Uganda. Hama nagomba cyamiri nagomba kubanza kubaramutsa ngaho hama nje ndagomba guca ndakuyibariza akabazo kamwe nti mugenzi wanyu maze igihe ntamwumva mugenzi wanjye Thomas Kamili yindi yoba ari mu karuhuko canke
ara nta karuhuko arimwo aravuga amakuru akatari gake akaremesha n'ibiganiro.
Nuko namuherutse kumwumva kuri turi muri Sanze maze igihe kitari gito.
Urumviza muri Sanga kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu ga Sed.
Ego yo uhinga nkoranyambaga butangoye bandi ku murongo kesha. Ariko muze kumuntahiriza ntashe zikomye arakora mu katane Cedric.
Turamubwira nko kwa kabiri ho yariko anaremesha ikiganiro muri Isanga.
Angira ngo connection zari zangoye sinashobora gukurikirana.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ego bo hago hamashe nagomba kuvuga kuvuga kuri makuru mwadushikirije. Ego cyambira ngomba kuvuga ko nagomba kubanza gutera intege cyangwa gushimira umugunyi serwa y'igihugu intamba mu rugamba kuno wabyifatimo neza murukino rwabahudije n'igihugu cyo ngaha hirya Sudani y'epfo. Ego je nkagoma nkabatera intege hama nkakaburira abategetsi bo muri leta gukora batiziganya gushyiramo ingufu cyane gushyigikira uyu mugunyi serukira igihugu wacu kuko warayiteye iteka igihugu. Yego
urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze namwe, mugira akazi keza.
Ijo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Sanga kwa gatandatu ncuti bakunzi akanya bari rwanyu muduha makuru avugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico mushikirije kuyo twababwiye. Twase na Jean Bosco. Jean Bosco na Wikad.
Mwiriwe
uherereye ga Jean Bosco?
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda haravugwa make Kigali.
Nageza n'inguri zanjye kugwa mu kanya gahisa.
Eh, ngo numugisha. Jean Bosco, namakuru utuzaniye avuye Kigali canke?
Yego, ariko icyambere kamba nibashimire kubiganira mudushikiriza. Ikindi cya kabiri narakoze cyane kandi ndashimira n'umugwi w'igihugu cyacu kuko wadugira ibendera ry'igihugu cyacu. Ikintu nashaka kuvuga n'ibintu bashyizeho mu Rwanda by'inkira gutabara zigenzura abamutazi. Kuko barahohotera abantu ho nk'ikaruruma barabahohotera bya cyane kabisa. Kare kubera ko bari bapfunze umuhanda uja Nyabugogo kuko uno munsi baca ku Gisozi. Hari umuntu yaje ari kumwe na mugenzi we nyine bari kuri moto afite telefoni, barangije barabahagarika kandi uwo muntu atari umumotari akora telefone nyaragiye kuri aho umuntu amwitabye amuhamagaye noneho babaga bahise bamanuka bavuga ngo arimo arabafotora ngo n'ubumenyesha makuru
abo bagabo mbeza abo bagabo uvuga ni bande
n'inyura gutabagenzi aho umutari mu muhanda noneho batangira guhara ngo n'umumenyesha makuru arimo arafotora kugira ngo baboherereze amenyesha makuru bagenzi babo bashyire kuri televiziyo batangira guharira ariko wumve ko iyo ni ihohotera bitagira iyo riba rihagaze turasaba ababagejwe babahe gasopfo bareke gufata abo babonye bafata abo motari bajejwe bareke gufata n'abandi n'abaturage basanzwe kandi amamoto abatarayo baguze ngo bagiye akazi ngo bakayafata kuko arayo bakoresha mu kimotari kandi bakaca bashaka kubitira ngo niza maneko z'igihugu z'abandi
none abo bamotari bobo abo babafata babashaka kwiga
babaza byangombwa ariko gusa ikintu cyambabaje n'uwo muntu n'uwo mugabo bafashe ngo n'umumenyesha makuru ngo arimo arafotora bakajya kumuhohotera bagatangira kumucurika bamucurangura ngo ni maneko y'igihugu kandi atabishye abizi hari umuturage asanzwe yarimo arirengana yiviriye mu kazi kiwe icyo nashaka gushyikiriza
urakoze ubwira umusimiza Jean Bosco
nange murakoze
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze turabandanya n'ikiganiro iwanyu ikiganiro muri isanga misi yose ya gatandatu rero murazi yuko turabaha akanya usibye ko tubaha akanya mukidagadura mutubwira amakuru avugwa ayiwanyu turanabashamo n'utuzi kibwira ngo mushobore kubandanya mumererwa neza aho muherereye ni muri isanga ku ijwi rya Amerika
Shimira kubaho ndetse n'abaryoshye abenshi babe n'umugisha hari nabiberi horizon nabyo nibisanzwe hari ababona abakunzi b'inyomezi hari nabakurwa muri iyo minsi uru rukundo rwo namayeri iminsi isanzwe nta message na appel nta keya nungurwe iteka iyo weekend igeze ati adosheri uri he dusohoke yoru rukundo ruramvuna nge nabonaga ibyacu bizarama tukabumwe gusa amahitamo yacu samwe imitima simwe nge mbono ndende
Juki Amerika Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda twose na King ku murongo wa telefone King Kaze. King uratwumva?
Yego. Ndakumva baramukirije negosiye
ku video. Amakuru. Twe turashima. Yego, atagihindutse turabona umunsi watanguye neza.
Yego, umunsi watanguye neza ariko batambiye hanze kubamenyana nagomba kwanza mbanze ndabahimye akazina kanyu kuko sidakazi
mbabadire nitwa Diane Nahad yego
okay no kuvuga ndashima cyane rwose ibiganiro mutugezaho kuko kuri isi imana no kuvuga radio ahanini nenda kandi neza gaciro cyangwa makuru y'amahere gaciro ni radio VOA kuko hari ama radio dusanga adushikiriza amakuru akaho aba yegamiye na gatoya kuko badatamikwa ijyaho rero muri kiriya ntacyo nari mfise ndabashikiriza ahanini kujyanye n'amakuru ariko mu karere ndirehemo usanzwe ndi muri Tanzania turi mu gihe cy'imvura ariko twebwe imvura abantu barateye imyaka ibimusi ibyuma kuko ni izuba ariko tumugiye cy'imvura ariko nuko biboneka yuko hari ubuce bumwe bumwe usanga imvura igwa ari byo bitangaje basanga ku metero zitanu imvura ikwiragwa ariko
turacari
kumegakinyagaze uko ari bamwe biyumvira yuko baraho bita bavura ati boba bagira imikenyero nkwiye uko bimeze aho ziherereye rero munce mukeya hariho ibyo nigeze kugerageza icyo bivuze ko ku byerekeye n'amakuru yari kuri Facebook bavuga ko ibijyanye n'ifungwa ry'amaradiyo mu Burundi hariho VOA na BBC muri naragize icyo nshikirije kandi nagerageje no kumvikira mu minsi yagejwe ibitumatumanako byahaye iby'abanyamakuru mu by'ukuri nsaba u Burundi ko kuri aya maradiyo yadukuye kure cyane cyane BBC n'iyi VOA ndibuka ndi muri Congo iradiyo wasangaga ahanini ifashe impunzi yari amaradiyo abiri mu by'ukuri kandi na nigeze gushura ndi no kuvugana ubwabo n'abari ku butegetsi ntibobyirengagiza ku akamaro ka maradiyo icyo yakoze kuri yakoze igikorwa gihambaye cyane rwose uyu munsi rero nande kuko yego ntazi bana zidakubita na mahembe nande byarashitse hakaba akantu katagenda neza ntibyari ngombwa yuko habaho ingingo yo guhotora ariko ni byiza yuko habaho kuganira y'u Burundi nayo maradiyo nambara akakosa kari kabaye kugira ngo barabe ukuntu mu by'ukuri ko toregwa inyishu vubana bwangu ariko abanyagihugu babahereze agahengwe ko gusubira kandi kumviriza amakuru afise akanovera nk'uko dusanzwe tubizi mu isi yose rero hari ikindi nanifuje nari nabasabye nk'uko nabandikiye nabasabye yuko mwozo tugira mutumire uwitwa Marigarita warakamfitiye ubu ngubu ari mu Rwanda uriyagirwa ibintu byo gufasha imfubyi hariho amakuru menshi cyane rwose avugwa ku bijyanye n'ibikorwa byiwe ariko arakora rero kuri ibyo bigatuma umuntu agira amakenga menshi cyane rwose kuri jyewe ujye nubonye ahari kuri ku kigo nakoze mbona yuko ishobora kuza mu bombe cyangwa se bombe ishobora kuzoturika nyuma y'imyaka runaka igahitana Uburundi bw'ejo
bombe yiki ushatse kuvuga iki gakinga
icyo ushatse kuvuga ku bijyanye n'ama apres no kuba kubivugwa no yego ibikorwa akora ni byiza ariko nari navuze ati ni byiza ko mwo mutumira kugira ngo atange umuco ku biriko biravugwa muri uwo mwanya ibyo kuvuga ariko ni byiza mu gihe mwamutumiye umuntu rero akamubaza ku bijyanye n'ibikorwa ariko arakora uyu munsi cyangwa se n'ibyo yakoze kugira ngo intumbero baziha agerageze nawe kubitangira umuco kandi muzamukoze cyane rwose
ntidutaho icyo ushaka kuvuga ariko tuzogerageza kumurondera sinzi ko hari icyo ushatse kuvuga muri ibyo bikorwa ni utubazo ufise ku bikorwa akora cyane
no kuvuga mu gikorwa akora tuzi yuko ariko arafasha ugwaruka rw'abarundi rwagiye inyuma y'igihugu bivanye n'ingorane zijyanye n'injyane za politiki zagezeho mu gihugu mu by'ukuri igikorwa akora ni icyo gufasha rero ariko mu rwego rwo gufasha bamwe ntibabona kumwe byinshi cyane rwose niyo mpamvu nababwiye ati si byiza yuko muri umwanya si umwanya wo kuba umuntu yo gukora amazoza amadevelopema y'amajambo ariko
ugira umunsi mwiza tuzomugerageza urakoze ugira umunsi mwiza tuzomugerageza
ego nagiye ndabashimiye cyane rwose kuri VOA muhezagiye
urakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubafise kandi na Thomas Kundi murongo wa telefone Toma Ikadze
mahoro neza
yego aho uherereye hamuduge ku ijambo
bwa mbere bwo mbanje kubaramutsa ndabashimira ku kigoro muha abanyagihugu kuko mwaratubereye imfura mu gihe amaradiyo twahora tushikiriza ku izimviro yagize ibibazo akanaturigwa iki ni ikintu cyo gushima kuko mwatubaye hafi mwatubereye ababyeyi Haima ikibazo je nakunze kwiga ni kintu kijanye n'ukuri kwibiba biriko biraba mu gihugu.
Mhm.
Uno munsi urumva ngo hari abasoda b'u Burundi bo barajabutse ubutaka bw'u Burundi bakaja muri Kongo.
Mhm.
Ariko ukumva mu nyuma mu butegetsi nabo akavuga bati ivyo ntivyigeze biba nta n'ivyo tuzi.
Mhm.
Mugabo ukaza wumva hari habantu bagiye babona abariko baravayo banazi bariko baravayo tukaje twibaza ati none ukuri nukuhe.
Mhm.
Hama hari nibi n'iyindi nkuru numvise kuri uwa kane aho mu kiyaga gweru hoba ariko arasura kuzaratogwa iziga.
Mhm.
Aho abategetsi bo mu ntara ya Kirundo bavuga ngo ntivyo biva ku butaka bw'u Burundi bariko bavuga uko byo babizana na uruzi Kagera.
Mhm.
Ibyo bintu n'ukuri biriko biratubabaza ntitumenya ukuri kwavyo kuko harahura harabantu baza gutabwa yo bakuwe mu zindi ntara mu gihe hakivugwa mu Burundi abantu banyuruza abandi bakabugwa irengero cyangwa abantu bagahagarikwa ukabura irengero ryabo.
Mhm.
Kwereyo twasaba nk'abategetsi b'u Burundi bagerageze bamenye ko bariko batwarira abanyagihugu batariko baritwarira ubwabo nyene barabe neza hagize umuntu agira ikibazo naho yoba ari umuntu bita mutoyi barabe yuko atari kararenganwa atari karahohoterwa kuko tumaze kubona imwino minsi hari abantu umugwi w'abantu mengu rafise ijambo mu gihugu n'uwundi mugwi umenga nta jambo ufise aho
abayufise nibande abatawufise nibande.
Aha dufate nk'abantu bari begamiye umugambo uri ku butegetsi n'imigambwe bo basa n'abacuditse.
Mm-hmm.
Umuntu wari we wese uhura umenga rakingiwe cyane nawe ukuri kosa ntiriboneka.
Mm-hmm.
Mu gacuhura hariho nk'umuntu akazira ko yagiye bamusanze mu kabara ikaranwa na mugenzi we kumbure basangiye ivyimviro.
Mm-hmm.
Aho baca bagirizwa ko bari mu manama adakurikije amategeko kandi bari ko banwera mu kabara aho basangira n'abandi atanama zibera mu bubari.
Mm-hmm.
Ugazuhura uwo muntu arafashwe aragiye arahohotewe arajanywe mu ibohero akarimwikwa ku idosiye iremereye igoye no kusigura mu gihe umuntu atavyabarimwo.
Mm-hmm.
Rero no vuga nti ni yangora nayo kubona umuntu atari mu butegetsi yuko umenga ni umwasi.
Mm-hmm.
Aho kubona ko ubudasa bw'ivyimvira ibwo bwubaka igihugu bakabona ko ubudasa bw'imigambo ahubwo ari bwo bwansi. Rero twovuga tuti nk'abantu batwara barakwiye kubirengera bagatahura ko umuntu mutavuga rumwe ahubwo muteranye ivyimviro kugira byubaka igihugu kuko yawo mutavuga rumwe afise imigambi ategurira abanyagihugu.
Mm-hmm.
Nuri ku butegetsi afise imigambi aterera abanyagihugu rero iyo bayishize hamwe iravamo ikintu cy'ikimazi ku buryo igihugu gishobora gutera imbere nicyame mu bukene ngo twame turiko turasegerereza.
Mm-hmm.
Icyo kintu je ndibaza ko abategetsi bakwiye kugikorera ko ni hamwe ibintu byo kuguma baryana ngo aba bavugira ko ari amaradiyo ngo abagize n'ibiki ugahura n'umumenyesha makuru agezaho asigaye atinya no kuvuga ikintu yakibonye urumva ko tuba tugeze ahantu habi.
Urafise akaruro kaho bimaze kubaga gatoma.
Ego uraze nk'ibintu byabaye muntu ze mu muri gwe batoye iziga muri gwero.
Mm-hmm.
Nararaze nararonde iradio nimwe yo ku butaka bw'u Burundi yo bivuga ndabura ariko ku mbuga ngurukana bumenyi bakabivuga.
Mm-hmm.
Mbere washaka bakavugisha n'abatware baherereye ahantu bakavuga bati twege haba mu gipolisi n'abatware bakavuga bati ibyo biziga twabibonye byaje bivaha bakisigura gucyo. Mm-hmm. Mugabo ugahurira radio ziri ngaha mu gihugu nta nimwe nk'ubu kuva kuwa kane babitora guhera kuwa gatatu no kuwa kane gushika uno munsi nta radio nimwe iraje abantu kuza gutohoza ngo ipfume ibaza uko ibintu bimeze twumve banabivuze. Urumva ko hari inkuru baca batinya ati twozivuga n'amaradio yacu natwe buyugara nka yandi.
Urakoze ubwire umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze.
Mm-hmm. Tose kandi na Arma ku murongo w'inzu wa telefone ya Arma ikaze.
Nego murakoze ko mwemeje makuru.
Nego ahwerereye hama na makuru tuzaniye canke n'ivyumvira.
Makuru amamwe nyene nibibazo ni n'ivyumviro.
Tuka kwijamba.
Nashaka gushikira no mu pandemye aje kuvuga kubyereke ibyo biziga.
Mhm.
Ukuri ibintu bibaje mu gihugu cy'u Burundi aho abandanye hatogwa biziga ibyo nibaza ko atari byo kubesha kuko jewe kirenda kibamo ndabizi byabaye mu Rusizi.
Mm.
Yani byabaye bijya abantu barundi bishwe ntawuzi cyari cumye bicwa.
Mm-hmm.
Ariko ikibabaje nuko nk'uko bivuze ubutegetsi bw'Ubujumbura buvuga ngo ngo nabwe mu ndi bihugu njana bavuze ko baravuye muri Kongo ariko cyo tuzisho na bene igihugu w'abarundi hanyuma sinzi ko nyakomeje mako hari kino sha kuvuga ku kibazo kiri kigishikare sinzi ga dufite umusirikare wacu avuka umuryango wacu yahohotewe yagize ibibazo sinzi ga umuntu yakivugira hano ko maza kumfasha mu kagenda ikiganiro nko mu byo masambi
yahohotewe ahagaze hembwa nimba ari ibyerekeye umutekano wawe tuze kongera kuvugana hanyuma nimba bishobora kubangamira umutekano wawe nk'uko uri kurabivuga
byoshoboka kuko nibyo azize si ibintu bifashe ibintu byumvikana bageze ku musaga amazi agomba kuza ukwezi afunzwe ego mu byo byiza mu mpayo yo uwo mwanya tukavugana mu masambiri
turagerageza
ego mwamugize neza kuko birababaje birababaje hanyuma nkavuga nyine kubyerekeye igisirikare uravuga ko amasezerano ya Somalia n'Uburundi yazobarangiye mu mwaka w'2021 ariko igihugu cya Kenya n'igihugu cy'Uganda bo basabye ko icyo kiringo cyawo yoreka ko boreka gutahukana ziriya ngabo z'Abarundi je ku bwanjye mbona ko ingiro imvugo yoja mu ngiro ya Roni kugira ngo abasirikare batahe baje gufasha bazi mu gihugu cyabo kuko urazi n'abasirikare benshi hari n'abariko barataha uno munsi bamwe inshuti zacu turiko turavugana barimo bata amafaranga yabo ntawuziyari
ni ukuvuga ko ntibayaronswa cyane
ntege baronka ubu barimo baridoga babaza amafaranga yabo yagiye he urumva bupfuma bataha bagataha mu gihugu cyabo bupfuma bataha mu gihugu cyabo by'ukuri hanyuma nkavuga ku kibazo cyerekeye ari intara mu Cibitoki cya Rugombo barafite ikibazo cy'amazi ntitwumvaga impamvu ikibazo ariko harabura amazi mu ntara ya Cibitoki ariko ahandi hose amazi ariho mu gisagara cya Bujumbura amazi ariho ahandi hose amazi ariho mugamo iyo ntara n'ukuri ntibagarukiye kuri bene igihugu b'Abarundi bariko barabura amazi banywa amazi y'ibinogo ego harabonetse amazi inda mu binogo niyo bikora ko mu gihe amazi n'utuzi tuboneka tuza mu ijoro nawe nta urazi ko atamuntu akigenda ijoro mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko
ugenda ayo mazi uvuga ko abura ni mu makomune yose ya Rugo ya Cibitoke canke hariho uduce byihariyemo ni
komune ya Rugombo n'igice cya Uganda kandi hose amazi arahari ukiyumvira ayo mazi aza mu ijoro mbega azava mu munyagihugu atemerewe kugenda ijoro ugendesha ikinga bakagukubita baragukubita urafungwa uzana amafaranga urumva ni ibintu bibabaje cyane mu gihugu hanyuma nkavuga ku byerekeye hari urucanco rugiye gukurikira itariki zitatu z'ukwezi kwa 11
urucanco
ko hagiye ibintu by'imvuzo za politiki by'ukuri ibintu bihagarare kuko bihagarare baravuga ko hagiye imigambwe CNDD-FDD
mu rucanco
kugira ngo batore urucanco rwa Mugiga menga sinzi ko ari Mugiga gutyo yuko barushije mu mvuzo za politiki n'ukuri ibintu byohagarara mu gihugu
barushije mu wadusiguraga ahma kugira twumve neza ko bimeze urucanco na CNDD bihuriye he
bo hari urucanco ruzoba itariki ruzotangurwa n'ubushyamirwe bw'umugore abantu itariki zitatu kuva ku mwana w'umwaka gusa ku myaka 30 ruzoba kingira iyo ndwara zomara iminsi cumi n'ingahe gutyo itariki 14 z'ukwa kane ariko abantu bariko barasemerera baravuga aho ngo barasaba abantu biga ibuganga ko bokwitegura bakaza gufasha uwo mugambi urumva ariko harimo amwe rero bamwe bagenda biyandikisha mu zindi ntara bagashobora bakuramo kugira ngo bashiremo abiwabo kumbure bati badafise ubumenyi ugasanga nk'umuntu yize ubwo bwanga amaze imyaka 5-6 urumva se kuza kuza gutera ushinga umwene gihugu
urakoze cyane aho kuri ayo makuru yose duhaye ugira umunsi mwiza
ariko muze kwibuka iyo saha n'ukuri
nurakoze ubwire umunsi ubwire umunsi mwiza ego cyase kandi na Leonce ku yindi murongo wa telefone Leonce kazi nawe ku ijwi America
akatina se ngo bimenyekane
mutubabarire nta kundi ntimwabitubwiye hakiri kare
cyo na bamvuge bamvuge amakuru yambaye ko bari iwacu mu Burundi yari ku munsi wa gatanu itariki 2026 nicaye ahantu bita mu kagira abageni mbona dusevu de zone turi kumwe na mutama wanjye aza kuntora ahantu nicaye akambwira ngo hano icyo ndakubaza yari antoye aho nyine acantwara ku ipolisi akansaba ko mbere akabanza ko minote akantwara n'inyanja yatutse bakabaradufunga wadufunze ku munsi wa gatanu hagaze ku wa mbere gusamba ukajyakatubwira ngo mufundire muzira ngo harapfuye umuntu ngo ntimwagiye ku maziko ngo kandi wariho inzu y'ibati mwadandatse ndiyumvira iyo nzu yadandatse sendayibura rero sinzi ukuntu imana imfashize rero tuzajyane ku munsi wa kabiri araza birabonana na ufite biravugana ama rero baca baraturekura baturekuye aya tusubiye gusubira ku muhira twumva inkuru ati nawe musubireyo bayiba barondera kandi mongere musubireyo keza n'isaha rero twe turanyegeye nta mahoro dufise ubundi twatanyegeye kabisa rwa mutuvugire hejuru bareka utwiruka ko
none hari ikibazo mwari mufitaniye n'uwo mu chef de zone ntushaka ko tuvugize hari ikibazo mwari mufitaniye
nta kibazo nta kimwe twari dufite ikibazo ingorane ze mpaye mbona ni kubera twari tuvuye mu nkambi y'induta twari tuje kuraba ukuntu hameze kugira duhunguke ego
none ukibaza yuko rero yoba ariko abakurikirana bivuye kuki ahanini
adukurikirana kubera twahunze igihugu niko tene nabibona
ico kibazo hari wumaze kukibwira wundi haba mu bakuriye wo mu chef de zone canka abandi nkaba mu stanel nababura matari
oya ntawe ndabibwira ubuhonye ne turanyegeye tukuba twumva inkuru yuko bahaye bararondira ngo umuntu wadusohoze ngo dusubire mu gisingo ngo baca mu kibazo twadutungiwe ubuza n'ubutwataje niko ubuze n'inyegere yantu bita igigembezi none inyegere
Nukwirasabye
mutuvugire tuvugire hecyuru batureke twabuze nuko twosubira mu nkambi kugira duhunga noneho naho twosubira mu nkambi umva twose duhunga kwa dusikira umva atari kwa guhwera nene umva ibintu by'abahunze n'abari n'abase mu Burundi umva baratafitanye amatabu
abandi hari habo mwari mwayahungukanye
twetwa ino mu nkambi twiyandikishije kubera rero baba bameze nk'ababihagarika catumira nk'abagenda mu Burundi ati tugere kuraba ukuntu hameze ko n'inzuzi gikomeye zitagikomera tuba tuzisubiramo tuba tuzisubiramo kumwe tuzuba ku kundi bumvise batanga guhunguka ca tugenda tuba tumaze indwi yagomba ikwire acaradufata
ni mwihangane urakoze cane kuri ayo makuru yawe uduhaye
ubu turanyegeye kandi ingorane zihari naho nuko aguma barondeza ngo abaturekuze mu gasho ngo ama badusubirire kandi nta muntu aturekuye niwo zisebutazo nyine yaze kuturekuza nta wundi aturekuye amakuru yanjye nayo
urakoze cyane wihangane
abo nta ngorane
rwose kandi na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel ikaze
Mahoro Diane.
Aho uherereye hama ucuduga ku ijambo?
Ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango.
Namakuru canke n'ivyumviro.
Ngo hari igitekerezo nashatse gutanga. Kubijyanye urabona hari ikitwa amakoperative. Ubundi biriya bwari uburyo bwo gushyira imbaraga hamwe Diane. Ariko mbanzira nihanganisha abo bavandimwe b'Abarundi buriya abanyarwanda n'Abarundi turi abavandimwe bakomeze kwihangana bibaho niko hano muri Afurika bimera nkomeje ku gitekerezo nari ndiho cy'amakoperative bwari uburyo bwo gushyira imbaraga hamwe abantu bagakora bakiteza imbere ariko kuri ubu ngubu amakoperative abanyarwanda benshi hirya no hino mu turere ndetse no mu mujyi wa Kigali ndi buze kugaruka kuri koperative imwe mbayeho mu nyamuryango wayo usanga ari ubusuma n'ubusambo bwihariye ndabivuga mu ubu buryo rero hari uburyo amakoperative agira gutya agashyiraho ibihano agashyiraho imigabane kugira ngo nje muri koperative hari imigabane tuba twasabwe gutanga ukawutanga ariko bagashyiraho n'ibihano bitajya bigira ahantu byandikwa ngo bigaragare umunyamuryango muri koperative ntagira inyungu kuri bya bindi byinjijwe na koperative umunyamuryango uri muri koperative uyu munsi wa none ahubwo ahora abwirwa ko hari amabwiriza yavuye hejuru ukibaza ese hejuru ko tuzi ko urwego rwakabaye rureberera amakoperative nka RCA rutubwira ko rugiye kunoza imikorere y'amakoperative ariko uyu munsi wa none amakoperative yaba y'abahinzi yaba y'ababikorera utwabo uyu munsi wa none amakoperative niho hantu havugwa urunturuhu niho hantu havugwa ibintu bijyanye no kunyereza imitungo abayinyereza bakigendera abigamba ndetse bageze hirya barajyanye amafaranga kuko hari ababakingiye ikibaba yane ngira ngo mw'iyi minsi ya none urabona ko umurimo ari ikibazo ariko umuntu araturuka ku ruhande akaza kivanga mu murimo w'abantu akakubwira ko we hari urwego rwamuzanye muri icyo gikorwa akavuga ko urwego rwa leta rumushyigikiye muri icyo kintu ibi bintu biteye urujijo hano mu Rwanda kuko mu makoperative menshi yaba ay'abahinzi b'ibirayi yaba y'abashoferi ndetse n'ay'aborozi yewe biraza ibyo bintu bikagushyikira ukibaza tukavuga ati se nka RCA ko ifite byose ko numva amafaranga yafite ministeri iyiha amafaranga nka RCA irakora iki kugira ngo imanuke ize yegere abaturage ko baheze mu rungabangabo kuko iyo ujya kubyumva ukabyumva mu bamotari ejo wabyumva ukabyumva mu bakarani barabikorera ku mutwe ejo wajya kubyumva ukabyumva mu bahinzi b'ibirayi abangaba bahinga mu murima ndetse bagasabwa no gushyirirwaho igiciro umuntu ntiyigenge kubye biriya bintu urabireba ugasanga birababaje kandi nihuse hariho ukuntu wenda umuntu kera yagiraga igenamigambi akavuga ati uyu mwaka nge ngiye gukorera ku ntego nzagere kuri iki tuvuge wenda ugiye uko guhinga umurima w'ibirayi ariko uyu munsi ntago ariko biri uzahabwa amabwiriza yo gusarura bya birayi ibyo nirimara kuba noneho uzahabwa n'amabwiriza batitaye no kwigihe wahingiye imbuto yawe yangirikire mu murima usange bigizeho umuturage ingaruka z'ubukene kandi urimo urabazwa mituweli ni ikintu kizwi ko hano mu Rwanda iyo udafite mituweli harimo ikibazo iyo udafite mituweli nta vuriro wagana ngo rikuvure kuko habaho icyitwa kwivuza ijana ku ijana kandi Diane rwose mukuri abanyarwanda nta bushobozi dufite ntabwo tubayeho neza kuko niyo ukora ntukora utuje niyo ukora ntabwo ukora ibyawe ngo umenye uti nashyizeho igenamigambi ry'ibyo nzakora kuko ugenerwa ibyo ugomba gukora ese Dia ibintu nka RCA rwose mbasaba mwazayegereye mukayitubariza muti abanyamuryango abaturage ari bo banyamuryango b'ayo makoperative yakagombye kuba agiriye akamaro ko ntacyo abamariye ko n'ubundi bari kurwaza bwacyo ayirwaje n'ubundi ugendeshaga ibirenge atagira inkweto zigendesha ya koperative yaje kumara iki ese rwa rwego nka RCA rw'igihugu rureberera abanyarwanda rwaje kumara iki Dia rwose mugeze kuri icyo mwaza tubariza RCA ndetse mukanayidusabira kumanuka ikegera abaturage
ntacyo nogenda nemereye ahanyene ariko n'ibibazo byinshi mudutura bimwe birakunda ko tubikurikirana ibindi ugasanga hariho impande tudashoboye kuronka ariko nk'uko nabwiye n'abandi reka ndavugana na bagenzi bacu bakorera mu Rwanda ibyo bibazo mudutuye bazogerageze kubikurikiranira hagufi bamenye ukuri aho kuri imbere kudutunganya ibiganiro bitandukanye
murakoze cyane rwose
gira umunsi mwiza Emmanuel twese kandi na Alain ikaze na wewe Alain uratwumva
ego ndakumva Diane
ego nduga ku ijambo uhereye kutubwira aho uherereye
aho ndi mu Ruyigi ariko nashaka nashaka kuvuga n'ibintu byari ibintu bibiri ariko nahera ku kibazo nabonye utumvise neza bari bakubwiye cyerekeye vaccination iri cyategurwa iyo vaccination ni ya meningite kandi meningite bari bakwivaccina muri 92 kandi ubucancuro marango diza urumva baracerewe leta yakerewe ariko gusura gucandaga abanyagihugu mu bihumbi bibiri birumvikana ko mu bihumbi bibiri na kabiri gutyo none bagiye kubikora rero mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ikibazo kihari ni uko abazokora iyo vaccination umugambwe uri ku butegetsi waciye ubyikubira mu gushyiramo n'abantu batize iby'ubuganga nico rero abanyamakuru bari i Bujumbura bofasha bakamenyekana n'abaparteneri bose finance na tekinike ba programme ya rja vaccination bakabimenya bakugira ba bumve ko hari ko araba makosa nyine kugira icyo gihugu kizagenda neza. Ala wabyumvise rero
urakoze
cyane ngo ntiyabisobanure neza
sinari nasobanukiwe. Ego ala nimba atari ibanga uri mu gisata cy'ubuvuzi?
Oya sinde mu gisata cy'ubuvuzi.
Nuri mu gisata cy'ubuvuzi hama mugabo nka za PV uvuze programme élargie de vaccination mu gifaransa ho mu Burundi nka za ruyigi zirakorerayo zirasi y'amashami hari byo urumva banuganurwa bavuga ico bagiye gukora kuri ico kibazo tuzorondera ko mu gitomoye uramutsa uyo mugambi w'igihugu jeje gucandaga ariwe PV mu Kirundi mu Burundi tumubaza utwo tubazo ariko nkungaho mu ruyigi hari bimaze kunuganurwa ku iyo mugambi oba udzivyo bibazo biko birashirwa hejuru n'abanyagihugu.
Eh biko biravugwa hose si muri igi gusa ni mu gihugu hose bariko barandika abantu atanaho bari bahuriye na secteur ya sante cyangwa ibizi bya sante. Kubera biri nk'amafaranga menshi bazotanga 25,000 francs par jour kandi bizokorwa pendant 10 jours. Urumva rero ituma rero le parti au pouvoir yashaka kubigira kubijaganya no gushyiramo abantu no kubyicanya.
Murafise ivyemezo yuko abariko barashigwamwo muri ico gikorwa co kuzocandaga
iyo mena abo bavuye kwiyandikisha kandi bavize ma reset pedagogique yiza ma normal yiza ma scientifique
batigeze baje muri ivyo
by'ubuvu yigiye ku kibazo canje kwa gushaka gutanga
urakoze cyane reka turaza kugicukumbura.
Yego bazo cyanje nariko ndavuga ni nashaka kuvuga ni yeta dirigence Donald Trump agiye kudekreta
nuko
mwe muri ngaho muri America mwabizi.
Yego mukanya tura nabashira ko inkuru yose twariko turayitegura iraza kuja kukumbuga zitandukanye
no kuvuga rero mu abanyagihugu bamenye ko ibintu leta irabakorera naho ivuga ngira bakunda naho bagenda bararirimba ngo yezi meze neza nta makimwe kimeze neza na kimwe kuko iyo leta dirija ni yije gufunga abanyagihugu kuko nta muntu ashaka kuzanamwo umutahe wiyo mu gihugu kiri muri leta dirija nta muntu ashaka gukora umugambi w'iterambere nta muntu ashaka kuza gukora ikintu cyaha cyo kuri ubushomeri cyo kiza abantu na kimwe yumva ko igihugu kiri muri leta dirija kandi iyo kabuzi ko tuyirimwo kuva muri novembre 2015 urumva no kuvuga ko tuyimazemo imyaka itatu donc imyaka itatu n'iyindi izoza kuvuga ko iyo leta rero idashaka kuko abaparteneri baza abantu bazana imitaya yabo abantu baza gutanga akazi aho kugira ya service donc igira environnement politike nziza kugira abantu baze iyo leta umva iyo bikunda abanyagihugu gute n'uruhendo no kumivya bindi bavuga ngo ntaho zabafagaye ikiro kimwe cy'isukari kizogenda ikibiri kwa mpunzi urumva no kwikunda anagigu ni bacu bwenge bavyumve bumve ko iyo leta atakina kimwe ikira bamarira na no kuri isuku uvuga ngo no kuvuga nabi leta cyangwa no kugira iki umunyagihugu ivyo z'amatora bariko barapresa abapresanga amatora amatora nivyo azoba ariko azo bironuvere mamanda baronuvere ariko umunyagihugu twiga abanyagihugu twiye dubowe aba urubyiruko rukenye rushomereye nta kimwe buzogeraho ntacyo buzobona na matora nyine azoguma abe amanda ziheri izindi zize abantu bagume bakenye ubushomeri bugumeho hati yongeyeho rero n'ikibazo cy'umutekano kuko umutekano wo n'ikindi kintu umutekano nti wo nta n'uhari bazonabesha abantu na tawari yabo baruhari yibona umukuru w'igihugu agendandwa n'abasirikare 600 n'amamodoka ya 100 yuzuye imbonda no kuvuga ni byerekana ko ntaho ahari yatamahora hari n'ico nayo ma eta diligence nyeme isi yose guma itwaturako nuko byane mukuri nyemeze nabi cyane
murakoze ugira umunsi mwiza ngaha mu Burundi kuvyumviro vyawe udushikirije
Nawe
yakoze. Mm-hmm. Hagataho rero murumvise Alan yaje kuvuga ku vya leta zume za America zagize ico bivuga ku biri mu Burundi nuko leta zume za America zongereje kiringo c'umwaka umwe itegeko rya president wa America numero 10/2013 amajanindwi na 12 ryasinywe itariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 hari mu 2015 iryo tegeko ryashira Amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye kandi bihanzwe bivuye ku mutekano muke mu Burundi ubwicanyi ihohoterwa rya kiremwa muntu iburabuzwa rifatiye kumvo za politiki n'andi mabi kubwa Amerika abangamiye u Burundi n'akarere burimwo muri iryo tegeko rishasha ryashizwe ko igikumu na perezida Donald Trump kuri wa gatanu Amerika isigura ko ivyo bibazo vyose bikivugwa mu Burundi kandi bishobora kubangamira umutekano na politiki mpuzamakungu vya Amerika Amerika iratomora muri iryo kete ko kubera izo mvu ingingo yafashe yo kwama igavye mu ntumbero yo guhangana n'ibazo by'umutekano muke mu Burundi yongewe ikiringo c'umwaka umwe kuva ku igenekerezo rya 2022 z'ukwezi kwa 11 uno mwaka turimo Perezida Donald Trump yasozereye ikete giwe avuga ko itegeko nimero 2013/12 ribwirizwa kongera gutangazwa mu bitabo mu gitabo c'ubiko bw'igihugu kandi rikarungikirwa inama nshinga mateka na nkenguza mateka vya Amerika.
Crazy it could be baby baby's talk take it easy can you leave I swear I can't breathe
Akaririmbo ni slowly kamedi medini umuririmbyo mu gihugu cy'u Rwanda twazagerageza kubandanya tugyosha programme zacu zitandukanye haba mu makuru mu biganiro n'uturirimbo nkutu tubafasha kugira weekend nziza aho muherereye turacari muri isanga mu minota itarenga 8 turaza kuba dusozereye ikiganiro cacu cuno munsi ariko muracafise urubuga muri iyo minota 8 kugira ngo mutubwire ibiko biravugwa ijya nino amakuru tubashikiriza mugira icyo yavuga ko mwongere namwe mutuzanire ayandi dushobora no kubatohoreza dufise Reverien Kundi murongo wa telefone Reverien Ikadze
murakoze muraho dia
turaho turashima
uherehe
ga Reverien
mu karere k'ibiyaga bigari
none kumenga morale ni zero
ha
kumenga ka morale kawe kari hasi
kari hasi
ntako
ngira ni komeza
weekend nturameranya ngeniza kugenda neza
wati ubukene bwa buraturembeje
no
umuntu nyene nta aba yabuze ikintu yihereza
no kwihangana
nakundi bizashira tuza ubukene buzashira ngira
ego Reverien uno musi utuzaniye amakuru canke hari hayo twakubwiye ushaka kugarukako
yanayo mwambiye ashaka kugarukaho
urubuga ni rwawe
ego murakoze nagomba kuvuga ukuntu leta y'u Burundi yarungitse abasirikare mu gihugu cya Congo ngo bage kurondera y'abagwanyi bakamara igihe bagwanira yoti je kuganje neza yuko leta y'ubujumbura yuko ata amategeko ngira igira yo kugera kuvogera ikindi gihugu nka kuvogera ikindi gihugu ngo bagiye kugwanira n'abantu boba bara baraguye bahasiga ubuzima urumva yuko leta ibintu yakoze atari ibyo
yarabihakanye ariko gushika nino sahira cha bihakana ntiremeza ko yabikotse
aya ntabwo ntabwo bazera kubera turabazi turazi byawo kandi aho nibi n'abandi basirikare batumye baranka kujyayo ari uwa matwa sumi abavuga yuko barimo barahohotega ubuzima baba base kuza gukora igikorwa babatumye urumva rero mugo na gasosi ndimo yarabivuze yuko ngo abagwanyi bagomba gutera igihugu urumva nawe nyene ubwa mbere bahora babihakana mugo yarabyivugiye yuko abagwanyi bahari none uko ubwa mbere bahora bavuga ngo nabagizi ba nabi ngo nabasuma ubu rero urumva batangiye kwemera yuko abagwanyi boba bahari ari none jese mbona leta ibintu irimo irafa aho kwicarana n'abatavuga rumwe ngo ibibazo babiheze baganire kugira amahoro agaruke mu gihugu bakaguma bitoza utunyoni ngo umutekano ni wose ikintu kimbabaje nimuba munyagihugu ahejeje kuvuga yuko yahungutse mugo barimwo baratotezwa barondegwa binyegeje none ko bahimiriza abantu batahe kandi abantu baca baguma babafata babahohotera bamwe baba irengero ryabo none bumva ayo mahoro ari hehe kandi baguma bagira bica abantu nibyo biziga twumva batora muri gweru bishwe abantu simba nicyo babamo barazira nk'ubu leta yari iyo bakingi akaba ari bibica urumva birateye ubwoba birababaje imana niyo yo gukingira abarundi kweri ubundi turabona yuko bigoye mu Burundi
ego mwihangane yahoranye urakoze ubwira umunsi mwiza
ego nawe urakoze nabwira umunsi mwiza kandi turabakunda
urakoze cyane rwose mubandanye gutyo nyine Reka twakire na Kimenyi mu mwanya mutonya dusigaranye Kimenyi aho herereye hama ucuvu gusongora kuko turi ko dusa nk'abasozera.
Banje kubasoza.
Mwaramutse mwiriwe.
Mwiriwe. Ndi muri bifite ya Ruwa. Majyaruguru ya Uganda.
Yego.
Icyo ariko hano nagutukunze kumva kuri shortwave.
Kuri shortwave ngaho mu Buganda muhinga bw'ivyuma fatu aravuze ko avyumvise bazuraba uko babikora.
Ego.
Ego.
Maja kuvuga kuri ari amatora yo muri Kongo. Ari amatora yo muri Kongo nagira ngo ni sebere abaturage bo muri Kongo ni inshuti zacu. Cyane cyane mbwira bariya bari ku ruhande rwa opposition birinde kuba bagumura abaturage ngo kandi abaturage nabo babashe kuba babumvira abaturage bareke ku mibyo aba opposition bababwira kubera maze iminsi numva aba opposition bafite intumbero itari nziza yo kudobya amatora nkaba natwise abaturage bazahitemo umukuru w'igihugu babereye kandi bihitiyemo kandi saba na perezida Kabila nawe azirinde kuba hari abaturage yarasa cyangwa igisirikare kimwe kirasa abaturage kubera atazisanga nawe mu maso ya Fatou Bensouda irahe mu Buholandi icyo nicyo nakwisabira abanyekongo kandi abifuriza umutekano murakoze cyane
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
Ego
nuko rero akaba ari no kuri Kimenyi duce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi nshuti bakunzi mwakoze cyane ku kanya mwafashe ko kutwumviriza aho mwari muherere ha bari mu Burundi muri Uganda Tanzania mu Rwanda eka hose mwakenuye cyane gose yakoze Fatuma Dimasi Kalala yegeranije amajwi n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya na engineer bari bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe Turongera igihe c'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda muri ico gihe turaza kubashikiriza amakuru agezeho duhereye kuri iyo nkuru mwumvise yuko leta z'umwe za Amerika zongereje kiringo c'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika nimero 10/2013 amajana 7/12 ryasinywe tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 mu 2015 igitegeko ryashira Amerika mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bitoroshe kubera ikibazo cy'umutekano mu Burundi. Mururanigwe naha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.